Kuri uyu wa gatatu muri sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na Muntire Arusha haburanishijwe urubanza rw'umunyarwandakazi Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Abamuburanira basavye ko arekugwa kuko afunzwe hahonyanzwe amategeko agenga agateka kazi na muntu. Uruhande rwa leta y'u Rwanda ntigwitavye kwagiriza iyo sentare ko ihengamiye kubagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yavuze ko yatangaje ko izosohora ingingo ya nyuma mu kiringo kitarenga amezi atatu. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha. Niyonkuru adufitiye.
Ababuranira umupfasoni Victoire Ingabire babwiye sentare ya Afrika ijuru kubahiriza agateka kazi na muntu kw'imyaka 18 igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko. Babwiye sentare ko ivyaha byose yagirizwa ataho bifatiye, ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza kandi bakamurementaniriza n'ibigira nkana. Babwiye abacamanza ko ariyo icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ibyo leta y'u Rwanda idashaka. Fasoni Maitre Caroline Buisman ava mu gihugu c'Uburande yadomye urutoke kuri ico caha. Ico naco ni minimisation du genocide mu gifaransa canke gufobya genocide mu kinyarwanda nkuko yabivuze. Ababuranira Victoire Ingabire bamenyesheje n'ibindi vyaha bise ko ari nk'iterabwoba yagiriwe no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta FDLR hamwe no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyumviro vy'ihonyabwoko canke ngabitekerezo ya genocide nkuko Maitre Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe. Kuri ivyo vyaha yongera ko gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi. Urubande rundi rwa leta y'u Rwanda hageze ko rubabwa ijambo ryo kwisigura urongoye sentare yaruhamagaye atawitavye. Yaciye avuga ko leta y'u Rwanda itashimye kwitaba, yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza. Mwiketo Rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye abantu bagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo niyo sentare. Abacamanza bari bashashe n'umunane uva mu Rwanda umufasoni Mukamuriza Marie Therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu bari baje kumviriza urubanza. Abacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babajije ibibazo bitandukanye. Wararongoye sentare Juge Sylvain Auré yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u Rwanda nda rutahari kugira ngo nagwa rubazwe kongere gwishura ibibazo. Ku rubanda rwa Victoire Ingabire Maitre Gatera Gashabana umwe mu bamuburanira yabwije ujya America ico bagiriza leta y'u Rwanda muri make
bono kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga bo tuburanira imyaka ndumva ari 15 mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri competence y'uru rukiko. Hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe. Kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma ruko madame atashye mu Rwanda.
Iruhande yo gusaba kuwo baburanira arekugwa babwiye sentare ko hari amategeko abiri akwiye gufotwa kuko aho nyanga agateka kazi na muntu.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite umutekanye bihagije kugira ngo yiregure. Twibanze ku cyemezo cyafashwe na Commission africaine mu rubanza baregagamo République démocratique du Congo y'abantu bishe Perezida Kabila. Ubwo niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa, ndumva n'ahangaha dushobora kubisaba.
Namubajije insiguraho gusiba kuwo bahanganye mu rubanza.
Aho ngaho ndumva n'ingingo ya 55 iyo wahamagajwe ntiwitabe amategeko rubahirizwa
murabinsiburiye kubona leta y'Rwanda kitabye
firma na commenter afite
ico kibazo nyene twakibajije abaharanira gateka kazi na muntu Maître Donald Deya atwarunane wabashingwa manza muri Afrika avuga ku Rwanda rwahombye akajyo ko gushikiriza ico wiyumvira
tunafikiri kwamba mwana sheria wa serikali alifanya kosa
ati twebe tubona ko u Rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa byari kuba byiza baje bakagira ico bashikiriza muri sentare nimba ico banka canke bahanura byari kuba byiza bivugiye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho uruhande rumwe gukwanka kwitaba ubu rero kuwitwaye aje Senhezo fatengengo inyuma y'ikumviriza ugo ruhande tubavuga ko leta y'imyaka ryo keza ko kugira icivuga kuko ingingo zosomwa kandi no Rwanda rubwirizwa kwishira mu ngiro uko biri kose
serikali ya Rwanda
rubanza rwa Madame Victoire Ingabire ruhuriranye nuko ku vitariki imwe z'uko kwezi kwa gatatu byemejwe na Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu ko rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyi sentare ku giti cabo ni nyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisinywa amasezerano yatanga ubwo burenganzira urunani rw'abashingwa amanza muri Afrika rubona ko ari gusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu bitekanuje ko ingengo ya nyuma isomwa mu kiringo kitarenza amezi atatu Pierre Clavé ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavé tukivuga kuri inkuru. Gucatumye leta y'u Rwanda ititabira iburanisha muri uru rubanza umunye politike Madame Victoire Ingabire ayiregamwo ubutegetsi nibwifuje kugira ibisobanuro buha abamenyesha makuru. Umviriza uko Johnston Businge umushikiranganje w'ubutungane mu Rwanda akaba n'intumwa ya leta yishuye itangazamakuru igihe ryari mubajije kuri iyo ngingo.
Ngira ngo mu ababuranyi iyo bahari bafite uburenganzira guhitamo uburyo bashaka kuburana imanza zabo bazikurikirana batazikurikirana bitewe n'impamvu zabo ariko nk'abanyamategeko nk'ababuranyi buriya kenshi tubujijwe kuganira ibyo twagombye kuba tuganirira mu nkiko mu itangazamakuru ni mbivugira hanga akakanya biraba biri Hirya no hino ku isi ntabwo ntekereza ko niteguye kubijyamo ntabyo ndi bukubwire ntabyo ndi bugusubize ukurikire urabimenya n'ukurikira urabimenya uko biteye
ubutegetsi bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye bwamenyesheje ko ivyemezo byose byafashwe ku rubanza rwa Ingabire Victoire muri masentare z'u Rwanda byubahirije amategeko bityo ko kuvuga ko hari impamvu za politike zihishije inyuma ari bumwe mu buryo amahanga ahitamwo mu kwivanga mu by'u Rwanda